Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ku munsi wa kabiri itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabara bahikaze mu biganiro byo kuri Nosa. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Kuruga kwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ikaze mwese kuri radio yanyu nibiganiro dutegura tukabibashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika iyandukizanya gikiza cha corona kaze mwese ubushikiriza mu Rwanda bwemeje ko bwataye muri yompi umuhungu w'umucuruzi akomeye muri ico gihugu François Xavier Mironko bivugwa ko Jean-Pierre Mironko aregwa kuba yarivye amashanyarazi bakoresha mu ruganda. Uwo ni Bwana Faustin Nkusi aserukira ugwego rw'ubushikiriza manza mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abanyamalawi baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri nyuma y'umwaka sentare yo muri ico gihugu itemeje intsinzi ya Perezida Peter Mutharika ku mpamvu zo kwiba amajwi. Geoffrey Mutagoma arabitubwira.
Nk'uko byari byitezwe, abaturage bazindutse yarubika bajya ku mirongo imbere y'ibiro by'amatora. Mu itora ry'uyu munsi, Perezida usanzwe ho Peter Mutharika ahanganye na Lazarus Chakwera wo mu ishyaka batavuga rumwe. Ubushize uyu yari yatsinzwe amatora bamurushije amajwi 159. Urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwatangaje ko umukandida uri bwegukana amajwi arenze 50% biri butangazwe ko yatsinze. Chifundo Kachale, umukuru w'akanama gashinzwe amatora mu cyumweru gishize, yijeje rubanda ko azayobora neza n'ibizayavamo bikaza ababyizewe kandi byemewe n'abayahiganwamo. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Malawi mu kwa kabiri k'umwaka ushize rwatesheje agaciro amatora yari yabaye icyo gihe rumaze kwemeza ko yaranzwe n'inenge nyinshi. Rwongeye kubyemeza ku rwego rw'ubujurire mu kwa gatanu, bityo ibyayavuyemo biraseswa. Akanama gashinzwe amatora kashyizeho urukarabiro ku biro by'amatora byose kugira ngo bifashe abantu kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona imaze guhitana abantu 11 muri 700 bayanduye muri icyo gihugu.
Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yarengutse muri sentare mu rubanza rwerekeye ruswa rwasubiye kubandanya. Fidel Niyongabo arabitubwira.
Jacob Zuma yaserutse muri sentare uno munsi kuwa kabiri, yaje kuburana ku byaha bitari bike yagirizwa birimwo ruswa. Zuma ariko aciga urubanza ku bwoko bw'ivyaha 16 bifatiye ku masezerano yerekeye ibigwanisho by'agaciro k'imiliyaridi 2 z'amadora n'isosiyete y'abafaransa Thales mu mwaka w'1999 igihe Zuma yari cegera cya perezida. Yagirizwa ko yakigiturire c'iyo sosiyete Thales mu mwaka w'1999 yasubiye kwagirizwa ivyo vyaha mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018, ukwezi kumwe inyuma y'uko umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo ANC umwirukanye mu mabanga yiwe. Ni nyuma y'uko intwaro yiwe iranzwe n'ivyagirizo vya ruswa. Zuma yabaye perezida wa Afrika y'Epfo hagati y'umwaka w'2009 no mwaka w'2018 ariyamiriza ivyaha byose yagirizwa. Avuga ko aritotezwa rifatiye ku mpamvu za politiki. Urubanza guno munsi rwari rwerekeye cyane cyane gushyiraho itariki ruzobandanizwa ko vy'ukuri inyuma yako Zuma agerageje akatari gake gutuma rufutwa canke rutebeshwa. Nta tariki umucamanza Daya Pillai yashizeho yerekeye itanguzwa ry'urubanza nyakuri.
Abapolisi bakomeye bari imbere y'abari mu myerekano yabaye mu ijoro ryejo bashaka gusenyura ikimenyetso cha Perezida Andrew Jackson kiri iruhande y'ibiro by'umukuru w'igihugu cha Amerika. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abigaragambya bari baziritse iyo shusho imigozi bashaka kuyikurura ngo bayitembagaze. Gusa polisi ishinzwe kurinda icyanya iyo shusho irimo yabirukanye batarabigeraho ikoresheje ndembo n'imyuka iryana mu maso. Ejo kuwa mbere, Perezida wa Amerika Donald Trump abinyujije ku rubuga rwa Twitter yihanije abigaragambya avuga ko bashobora kugerwaho n'igifungo cy'imyaka 10 nk'uko bitegangwa n'itegeko ryerekeye kubungabunga inzibutso. Iyo shusho ya Perezida wa karindwi wa Amerika wategetse hagati y'umwaka w'1829 n'umwaka w'1837 imwerekana yambaye imyenda ya gisirikare ari ku ifarashi, bigaragaza ko yari umusirikare mbere y'uko aba perezida. Ariko uwo mugabo anengwa kuba yarasinye itegeko ry'Abanyamerika bakavukire ku butaka bwabo mu majyepfo y'igihugu, benshi bagapfa bagana mu burengerazuba. Yageraga kandi abacakara benshi yakoreshaga mu mirima ye muri Tennessee kandi akabafata nabi cyane. Ishusho nk'iyi cyangwa bimwe mu bimenyetso ndangamateka bifatwa nk'ibyogagize kandamiza abazungu bakorera abirabura n'amateka y'ubucakara byagiye bikurwaho bihirikwa cyangwa bigasarikwa mu myigaragambyo yakurikiye iyicwa ry'umwirabura George Floyd, wakaba yaraguye mu maboko ya polisi mu kwezi gushize mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota.
Ayo yari incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, tuyahere mu Burundi. Mu Burundi inama nshingamateka yemeje amazina abiri y'abategetsi muri leta nshasha, Prosper Bazombanza nk'icegera c'umukuru w'igihugu na Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganji wa mbere. Batanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bazorahira ku munsi wa gatatu w'indwi kugira batangure amabanga yabo. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Namatora tagoranye mu nama nshingamateka yatumwe ko vyihuta kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabanje gusomera abashingamateka ikete ryarungiswe n'umukuru w'igihugu gyerekeye igikorwa cabazindukanye.
Inama ya bose mujyumve. Au très honorable président de l'Assemblée nationale, à Bujumbura, ni kete yanditswe ejo hahise tariki 22. Conformément à l'article 123.
Atiriketi rivuga riti banyakubahwa abashingamateka, twisunze ingingo y'123 y'ibwirizwa shingiro. Je w'umukuru w'igihugu wa Evariste Ndayishimiye ndabarungikiye amazina abiri kugira ngo muyemeze.
Et de l'analyser le plus promptement possible.
Ayo mazina nayo ni Prosper Bazombanza mu kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu na Rengio Mebunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Inyuma y'umwanya muto ayo mazina yemejwe. Prosper Bazombanza yahoze muri ico kibanza cicegera c'umukuru w'igihugu kuva mu mwaka w'2014 kugera muri 2015, aturuka mu mbwambwe iprona ishami riri muri leta. Yemejwe ku majwi 91 ku bacinga mateka 94 bari bitavye ibikorwa, babiri baramuhakana, umwe nawe ntacu yabivuze ko. Arengio Mebunyoni nawe yatowe nk'umushikiranganji wa mbere w'igihugu ku majwi 92 ku bashinga amateka 94 bari bahari, babiri nabo baramuhakana. Bunyoni yahora ari umushikiranganji akomeye mu gihugu, afise n'ipete rya mbere riruta ayandi yose yahari mu gipolisi no mu gisirikare, commissaire de police général nk'uko ababizi bavyemeza. Yabaye umushikiranganji w'umutekano kuva mu mwaka w'2005 gushika mu mwaka w'2011, ikibanza yagarutsemwo mu mwaka w'2015 gushika ubu. Nubwo biri uko, itorwa ry'izo ndongozi ntiryanejereje abashingamateka bose, kuko ryabaye abashingamateka baturuka mu mbwambwe sanala utavuga rumwe na leta atariho bari. No gutwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ari cegera ca mbere c'ubutwari inama nshingamateka siho ryari. Mu itangazo umugambwe wamenyesheje ko wanse kwitaba ico gikorwa kuko batakimenyeshejwe. Uwo mugambwe uti abashingamateka bigenga b'umugambwe SNL ntibitavye kuko banyegejwe ico gikorwa, kikaba cabaye giturumbuka kuri uyu munsi. Nubusuma kuko igikorwa nk'ico cabwirizwa kwitonderwa kikamenyeshwa bose ku rutonde. Uwo mugambwe SNL wongera kuti nitwumva ingene ico gikorwa co kwemeza icegera c'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere cabaye gihutihuti bakemezwa n'abashingamateka bagira barangiza amabanga yabo kandi batazonaronka kanya ko kugenzura ingene abo bemejwe bariko barakora. Abo bategetsi bashobora kuzokwiyamirizwa n'inama nshingamateka yatowe itararahira kuko nibo bazokorana. Ico bikoze igihe yarahirira amabanga yiwe kundwa iheze umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeje gushinga leta y'ubumwe.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora. Ntimugire ubwoba, ndazindindiriye ukwishyira no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kahawe. Guhera ivyingimba nibihagarare. twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu nta kuniganwa ijambo kuko uburenganzira n'ubwanyu imbere ya leta ariyo muvyeyi
sentara yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha umukuru w'igihugu bwo kurahira imbere y'igihe yari yasohoye ingingo ko leta nshasha izoshingwa inzego zatowe zimaze kuboneka zose
la cour de si
ate sentara yubahiriza ibwirizwa shingiro iremeje ko habwirizwa kwihutishwa irahira ry'umukuru w'igihugu aheruka gutogwa muri ico kibanza Evariste Ndayishimiye mu kurindira ko izindi nzego zatowe zitangura amabanga izari zihari zizoba zirabandanya amabanga yazo
reste en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Aringyo mebunyoni yemejwe kuba umushikiranganje wa mbere ari ku rutonde rw'abantu indwi harimo ibihangange mu gipolisi n'igisirikare bafatwe ibihano n'ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya hamwe na Amerika byo kudahonyoza ikirenge muri ivyo bihugu n'amatungo yabo ari muri ivyo bihugu yarafashwe uburayi na Amerika vyagiriza izo ntwaza ngabo ko ziri mu bahohote agateka kazi na muntu mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 atagihindutse abo bategetsi babiri bemejwe n'inama nshingamateka bazurahira kuri uyu wa gatatu kugira ngo batangure amabanga yabo Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Umugwi ujejwe amatora mu Burundi CENI kuri uyu wa gatanu uraja kwerekana aho gejeje integuro y'amatora y'abakenguza amateka azoba kuwa 20 ukwezi kw'indwi Lojuri Kaneza arabitubwira
Kuri uyu wa kabiri mu gusana ihiganiro akoranije amenyesha makuru cyane cyo kubabwira ko amatora atarahera nubwo umukuru w'igihugu yabashinga amateka n'abajene na mama komine yabaye kuwa 20 ukwezi kwa gatanu guheze Pierre Claver Kazihise umukuru wa CENI yamenyesheje ko muri bakenguza amateka zoba kuwa 20 ukwezi k'umunani imigambwe 5 ari imaze gutanga intonde n'amadosiye hamwe n'abigenga babiri mugabo kumwe muri batakiriwe Pierre Claver Kazihise umukuru mu gutegura amatora
yerekeye amatora y'abakenguza amateka baramaze kwakira amadosiye yabitoza turayasuzuma hamenye no munsi karakaryo keza kugira ngo tubabwire ibyavuyemo mwamenya ko imigambwe 5 yarazanye intonde n'amadosiye yabitoza hariho kandi nabigenga babiri bazanye amadosiye umwe zana dosiye mu ntara ya Bururi ubundi zana dosiye muri meri ya Bujumbura inyuma yo gusuzuma ayo madosiye se niyasanze abo bose bari bakwije ibisabwa kiretse uwitoza yigenga umwe muri meri ya Bujumbura cyane ntiyamwemereye mugabo iyo bigenze gutyo kugira ngo murazi yuko afise uburenganzira bwo kuja kwitura sentare ijejwe kubahiriza kwirizwa shingiro kandi nawe twarabonye yuko yabikoze izoheza rero murabire ibibereye
Aya matora y'abakenguza amateka afite icyatandukaniye ko n'ayandi azitabwa n'abaje inama y'amakomine batowe mu kwezi kwa gatanu kandi akazobera ku migwa mikuru y'intara abakeneye kuja kuyagenzura Kazihise yabahamagariye kutarenza igenekerezo rya 30 kuno kwezi kugira ngo babe babimenyesheje
hano kugusa kandi ko mu itora y'abakenguza amateka abatora arabaje inama b'amakomine nabo nk'uko mubizi baratowe barazwe ubu turavye mu gihugu cyose bangana 3000 n'amajanane na 50 n'abatatu iryo tora ry'abakenguza amateka ribera mu ntara imwe yose abaje inama b'amakomine b'iyo ntara bagatora abakenguza amateka babiri bazoseruka iyo ntara mu nama nkenguza amateka byerekeye ikiringo cyo kwiyamamaza zomenyeshwa mu itegeko ry'umukuru w'igihugu twiteze muri iyi minsi ya vuba
ku itariki ya 24 uko kwezi k'umunani nyene hazoca amatora y'abahanuzi bo ku mitumba n'amakaritie umugwisano usigura ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo abazokwita ayo matora hamwe n'abitoza boroherwe
barinziye kuborohereza ibyandikije ku mazone abegereye icya kabiri nta bintu byinshi twabasinye basabwa bajana karanga muntu yabo bakayerekana hamwe n'ikarata y'itora bagaca rero babandika tubasaba ntiyabiri uzokwihenda ngo agende kwitoza ku mutumba cyangwa karitiye atabamwo kuko ntibyemewe umuntu yitoza ku mutumba asanzwe abako cyangwa muri karitiye abako byerekeye kwitoza ku mitumba nuko turazi ibiharuro byamaze kwiyandikisha kwitoza ari ibiharuro bimeze neza kuko ku mutumba wose turazi intara nka zose bararenga abantu ndwi bamaze kwitoza hari aho bareka gusumba ni byiza rero ko twe tuguma tubatera intege ugomba kwitoza ashobore kubikora
umukuru w'umugwiseni yahamagarira abazorunga ikindorerezi mu matora yimirije kuzokwihutira kurungikira ivyegeranyo vyerekana uko azoba yagenze. Mu bisanzwe inzego nshasha z'igihugu zogiyeho aya matora yose yarangiye, ariko urufuga iturumbuka rwa president Pierre Nkurunziza rwabaye kuwa munani ku kwezi rwatumye zihutishwa. Eroje urika neza ijwi rya Amerika.
Ubucamanza bw'u Rwanda butangaza ko umunyemari Mironko François Xavier adafunzwe, ahubwo hafunzwe umuhungu wiwe Mironko Jean-Pierre akurikiranwaho icaha cyo kwiba umuriro bakoresha ku ruganda rwabo rukora ibikoresho vya plastique. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Mu gitondo cyo kuri wa kabiri mu bitangazamakuru byo mu Rwanda no ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye inkuru yifatwa ry'umunyemari uzwi cyane mu Rwanda witwa Mironko. Uyu munyemari azwiho kuba afite uruganda rumaze imyaka isaga 40 rukora ibikoresho bikoze muri plastike usanga byifashishwe n'abanyarwanda batari bake. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ukuri kw'ibivugwa, maze umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Nkusi Foste atangaza ko uru ruganda rwa Mironko ubugenzuzi bwasanze bakoresha umuriro wibye, ariyo mpamvu bahise bata muri yombi muhungu we.
Abafunze bakurikiranwe n'umuhungu we. Mu ruganda rwabo harimo ubuzo bw'iby'umuriro, uruganda rwabo by'umuriro igihe kirekire umuriro mwinshi gusa yarakozwe babidushikirije.
Hanyuma se byo kwiba umuriro burya bifatwa nk'icyaha?
Bifatwa nk'icyaha, gifite n'igihano cyabyo kitarengeje kiri munsi y'imyaka itanu, kigira igifungo n'amande cyangwa se kimwe muri ibyo.
Wenda banavuga ko ari Mironko, nibaza ko ari uko uruganda rurwe bakavuga bati wenda niwe wakabaye akurikiranwa kuko niwe nyirabyo.
Byose aba afite abantu ba manejinga ntuza se akazi ke kose niyo abadahari cyangwa hari.
Ni ukuvuga ngo rero bavuga ko ari mu muzehe Mironko ntabwo ari byo.
Ntabwo ari byo rwose.
Intandaro y'ifatwa ry'umuhungu wa Mironko witwa Mironko Jean Pierre ryaturutse ku isuzumwa ryakozwe n'abakozi ba sosiyete ishinzwe ingufu mu Rwanda REG, bakoze ubugenzuzi butunguranye mu ruganda rwa Mironko Plastique bagasanga biba umuriro w'amashanyarazi. Ikigo gishinzwe iby'amashanyarazi mu Rwanda kivuga ko ubujura bwakozwe, insinga zifashishwa mu kugenzura umuriro ziyobwa ntizicishwe muri mubazi, aho muri uru ruganda ngo basanze inzira ebyiri zigaburira umuriro mu ruganda zarasimbutswe, imwe yonyine nariyo yakoreshejwe inyura muri mubazi. Umuyobozi ushinzwe itumanaho muri REG Prosper Mubera yabwira Radijwi rya Amerika ko kugeza ubu bataramenya ibyibwe muri uru ruganda uko bingana.
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu aba imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri system dukoresha.
Ntabwo muza agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute byose.
Nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabi yakoreshaga kimwe cya gatatu ni nacyo cyabarwaga, ibindi binyura muri fraud.
Umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ari amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda gisobanura ko kikirimo gusuzuma neza igihe gishize muri uru ruganda bakoresha umuriro batishyura n'uko ibyakoreshejwe bingana. Uruganda rwa Mironko rukora ibikoresho bya plastike niryo rwa mbere rwubatswe mu Rwanda, kuko bivugwa ko rwashyizweho mu mwaka w'1976. Urwego rw'ubushinjacyaha busobanura ko mu minsi ine ruzaba rwamaze kwanzura n'ibi dosiye rushyikiriza inkiko cyangwa se ruzayirangiriza ku rwego rw'ubushinjacyaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi barukiye mu migambwe itandukanye barabandanya gushikiriza ivyumviro vyabo kukuntu Uburundi bwo bavanura n'indyane zaburanze kuva ukironka intahe yo kwikukira. Mu kiganiro Maître Rufyikiri arongoye umuhari Morena Mouvement Républicain pour la Renaissance de la Nation hamwe n'ambassadeur Isidore Mbayahaga bavuganye na mugenzi wacu Frédéric Ngundikije bacirya nino umuzi w'izo ndyane. Reka dutangure twumvirize Maître Isidore Rufyikiri.
Ibyane n'ingorane zatwikiriye Burundi kuva kwikukira bihagaze ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni uruhara rw'abanyamahanga abazungu bagomba kuguma mu Burundi, kuguma baganza Burundi, hanyuma bagatora babonye dipandasi yayo bagatora uburyo bw'ingene bokoresha imigambwe kugira baryamishe Abarundi, baca bakoresha imigambwe gutyo. Agasore aje gutorwa yashe yicwa nawe avukana kamisha byitwa yuko yapfuye ya politiki mugabo umuzungu wewe yashaka bene Burundi bwende buhaguruke mu buryo bwishikana uwo ni wa mbere ubwira kabiri n'umurundi wenyine imyaka yose umuzungu yagumye arondera ingene ajyanisha abarundi wewe urumva ntibyo bakeneye aya mafise abarundi baba mu baganwa baba mu batutsi ya mafise akazi k'abarundi bitwaje za politiki n'imikambwe kugira baba aribo bakorana agaheza akabakoresha ugabo bwo kwebwenge buke cyane kwe ubukunzi bw'imba cyane byose hamwe bagashabaje nabwo bagakemera gukoreshwa nk'abacangero n'umuzungu ababesha ngo agashara mu butegetsi bwihuse
reka tuje ko namwe kuri ambasader Isidore Mbayihaga ku bwanyu ibintu byabaye nk'intambamyi byabuje abarundi gufata inzira y'iterambere ku bwanyu kuva uburundi bucikukira nk'ibi
murakoze cyane nibaza ko ku ca mbere duhaga tusa n'ababihuze ko na metri zorosikiri intambamyi ya mbere yabaye nuko hari abazungu abakoloni bazokorana igihugu independance ibonetse bayitanze batabishaka kuko bagomba yuko bagumaha hari inyungu barondera n'ibyo barondera ngaha babona rero yuko batore ku Burundi ngo bushikire nyakundi andera abandi barundi bahemukira bagenzi babo bahemukira bene wabo abaribo bashyira ngaho abarongozi b'igihugu mugabo urumva ko ari abazungu baheza bakashyira muri abo barundi bene wacu nicyo gituma rero uko metere abivuze nabona yuko habaye gucanisha abantu basanga bagasore yarondeye ukwikukira bene babo ntibashyira mu Rwanda kuva kiriya gihe rero urabona yuko haciye haba intwaro twumvuga ko itabyifasheho neza kuko yari intwaro kareka ngo abarundi bashikirize icyo biyumvira hari akagusa abantu gatereka agatwara ku nyene mbere twumva yuko habaye nk'umuryango barahererekanye rero kuva icyo gihe urabona yuko hahavuye habaho gukumira dore ugasanga ni intwaro ikumira intwaro yaryo kora tuvuwe abantu ugasanga baraturubikwa nicyo gituma rero ugasanga kenshi abantu babaye ubuzima butari bwo Burundi bugatangura gucanamo ndetse ugasanga iyo politiki y'abo bazungu nyine bashyira muri abo kuko havuye abakoloni rero baca bahasiga abakoloni birabura aribo bene bacu babakorera urabona yuko bahavuye bahagara gushima icamuko abantu bagaheza bagacana mu biturutse ku moko ibyo rero nibaza yuko byagiye birakurikirana uko ibiringo byagiye bikurikirana intwaro zishyika zine amarepubulika na yose bigaruka urabona yuko ibintu byahavuye bitangura kugomba guhindura isura aho intwaro ya demokarasi itaburiye mugabo urabona ko n'ubu bikabigira byabandi aribyo nyine bitemera gushika ubu yuko abarundi bosangira ubutegetsi nibaza yuko rero icyagihe kirabituma n'indambi no gukoreshwa n'ukuboko k'umuzungu kubw'inyungu ziwe zari ngaha ibyo ntitwabideha bose barabizi yuko hari abantu benshi bakora mugabo batikora cyangwa badakorera igihugu ariko bafite ahandi bakura amategeko atari mu
ariko ambasader Mbayihaga abarundi baramaze bavuga ati ushaka gusenyugwa iwe umutizi muhoro uruhara sugwa barundi muri izo ndyane zose
uko twavuze ngo risanzwe uruhara gogo nubwo barundi mugazuga barundi bose kuko nubwo barundi ariko bakorera umuzungu abo oye nibo nanyira bayazana nibo batagomba yuko abarundi babana kuko mu bisanzwe abarundi bobo barabana kandi baravugura ururimi rumwe basanga utuntu twose urabona ko kuva kera amoko yose ngaha mu gihugu barasabiranira abageni bagahana inka bakagira gute mugabo hariho abantu uwo mubano mwiza w'abarundi batawemera ni ba barundi nyine uvuze rero muvuze ngo izo ndyane cyangwa se ushaka gutemewe bamutiza umuhoro ibigome nibyo abo barundi bariho mugabo n'akagwi gatoya k'abarundi kagora bene wabo kugira ngo uburundi bugire gutekana ngo butere imbere kubera bakoresha ukuboko k'umuzungu ari nyuma yabo abakoresha nicyo gituma rero hajya ba mu Kirundi baravuga yuko umusoda mubi mu bisanzwe sufora nabi agahusha ariko umusoda mubi n'urasa nabi akarasa abo bari kumwe ibyo rero nibaza yuko ibyo n'ikibazo gikomeye nibyo n'abarundi mugabo n'akagwi k'abarundi kandi gakoranya n'abo bazungu n'ubu kakiri munsi y'ikiganza cyabo badashobora kugira ngo biyumvire ibyumviro byabo cyangwa bashyikire bene wabo ukuvuga yuko bacitse nk'abajyabo bazungu.
Reka tugaruke kuri Maître Isidore Rufyikiri, mwavuze uruhara rw'abakoloni mu ndyane zabaye hagati y'Abarundi, ariko nk'uko twabibajije ambasaderi Mbayaga kirundi bavuga ati ushaka gusenya ugwiwe umutiza umuhoro, uruhara si urw'Abarundi koko?
Niko cyane, kuko umuzungu we ariko aragwana ngo asubize Uburundi inyuma aronke imyenda byicikamwo anyura amatungo ari mu Burundi n'ahandi bya Kongo muri Kiraraki. Ni bisanzwe abayikoresha ubwenge bwiwe mugabo utiza umuhoro ngo wapime ubwiwe mu Burundi. Abarundi rero na Imana itangwe kubivuga, wigweje kuva mu 1961 bica bagira amatora yacu rw'abasore n'ibindi byo byakurikije, hama harimo ukuboko k'umunyamahanga gukora kwinyegeje mugabo gukoresha akazi k'abantu b'Abarundi birukanwa mu ncabwenge za politike bakoreshwa nka bemera gukoreshwa nk'abameshwe neza uraburi rwa gasore baganwa bago kukwica kwa gasore bitwaje ngo barimo yapfunze y'imigambwe urabye mu mirongo itandatu na gatanu nicyo kimwe urabye 22 ushaka ko umuzungu usohanze 88 usanzwe ko umunyamahanga ucyane 98 ngo inyuma y'uko ufite amahanga mugabo gihe cyose baba bafise bodi baboneka bana bafise akazi k'Abarundi b'Abahutu cyangwa Abatutsi n'Abaganwa yiyita ngo bariko bakina politike mugabo muzungu bariko bakora ko batangira bakora umuzungu. Ibyo ntitugatinye kubivuga, hari ibintu bavuga ngo sendeze mikora nabi gikora nabi ndabizi nduwa mbere ndabizi yani mu ba mbere mugabo igihe sendeze ivuga iti ngari ubundi muragaba twirinde ukuboko kw'abanyamahanga bashingira bamwe bamwe baraza kudusambuza uko n'ukuri ntibazababareshe ngo ariko barabashuza ngo sibyo. Ibyo ni ukuri cyane cyane turaba abo Barundi bama barondera kwigira ibikoresho by'abazungu kwagura Abarundi. Ariko iyo leta ihari ijegajega itabona inyisha cyane ifise ibihengeri ituma uwo muzungu aza cyane bituma abanyagihugu bihebura nk'imyaka 15 tumazemo kandi igihugu bihebuye barondera kwiyungunganya ku buryo bwose bushobotse ushizemo no kurondera kwifashisha ukuboko k'umunyamahanga cyane k'umucangiro w'umunyamahanga. Ibyo rero leta iriho niyeza ikabiraba ko icyo gihengeto gisigaza mu gushyiraho ubutegetsi butuma abanyagihugu batihebura.
Maître Isidore Rufyikiri, mu gihe koko Abarundi boba bahindwa n'abakoloni inyishu zova he akamumotera nk'Abarundi nk'abo nakahe?
Akamo nobatera ubwa mbere Abarundi bageguze kwigenza nk'ibicucu cyane cyane abo yitwa abanyeshabwenge uragiye kuraba uko bakorwaza mu by'ukuri nta bwenge bagira. Umuzungu ntakunda umuhutu, ntakunda umututsi, ntakunda umugano, ntakunda umutwa, akunda inyungu ziwe. Iyo ngukundiye ukajondama kubera ubukunzi zina shanke kubera ubwenge buke shanke bwose akagukoresha ukamufasha kwica igihugu cawe aracica kandi mpera n'intayuka nawe arakwica arawugira umucakara mu gihugu cawe yamaze kugishikira. Akamuno watera Barundi barondikazi itwa ngo mugira politiki iyo cya mbere ndabasabye nuko mugeguza izo bintu zo guhamira amaronko ugasanga n'umuntu ariko aragwana muri opozisiyo mu by'ukuri yitwaza yo yitwaza iba yitwaza iyindi mugabo mu by'ukuri ikimuhota bishinga ari ukuntu yocakira ubushikiranganji nuko ambasade iki kugira aronke izarya yihuta niba bitamuvunnye.
Ego
tubona mituzo turabeshana nicyo gituma twe tubona tubura yuko leta nk'umukuru w'igihugu ariho niyaba ari uwo mugira jewe ikintu yakoze.
Ambasaderi Isidore Mbayaga, ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi y'Amerika.
Namwe ni nanjye ndabakengurukiye cyane.
Murakoze, ndabashimiye namwe Maître Isidore Rufyikiri ku kanya mwatoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi y'Amerika.
kwa 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 kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa YouTube na Facebook byacu ni VOA Radio yacu. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mugira ibihe byiza, ubandanye mwumviriza radio mukunda.